Biri Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Mukangemanyi Adeline Guigara avuga ko ubutungane bwahengamye mu Rwanda.
Ntabwo nabona icyo mvuga, birenze kubabara n'uguseka.
Uyo ni Mukangemanyi Adeline Guigara, umugore wa nyakwigendera Sinapol Guigara, avuga ko ubutungane mu Rwanda bwahengamye mu cemezo umucamanza yafashe ejo kuwa gatatu, kivuga ko icyamunara ku matungo y'ihinguriro ry'umuryango wiwe cyabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Turavuga no ku nama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ku munsi wa kabiri ibijyanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 mu Burundi, ku itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu Burundi, kwitanguzwa mu gihugu cya Kenya ry'umugambi wo gushyiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukanabumenyi, ku ndwara y'imibembe mu Burundi, hamwe no ku ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya gatanu cya Afurika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi ku munsi wa kabiri inama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijyanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 mu Burundi, iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu cy'u Burundi bitigeze bitera intambwe. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu gihugu cy'u Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni ku Burundi mbere y'inama ijejwe umutekano ku isi yemeje ko kuwa 15 ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe SNL w'abatavuga rumwe na leta gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye n'ukudakumirana ku rubuga rwa politiki mu ntumbero yo gutegura amatora urikemwo bose mu mwaka wa 2020. Kindi Michel Kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawo nariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yagize mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 2020 gusha kujya 2029 ukwezi kwa mbere 2019 mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kugira yemeze kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'Abarundi. Kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze u Burundi, kandi ko ari byo bizotuma hatunganywa amatora meza mwaka wa 2020 hubahirije amasezerano y'amahoro y'Arusha. Naho yemeza ko atakirava muri ibyo biganiro, asaba impande zose gushyira ingufu hamwe kugira abone kumwumvikana. Intumwa idasanzwe ku Burundi y'umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'Abarundi kwa umufasha mu biganiro Benjamin Mkapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye. Nayo umuhuza akaba ariwe perezida w'igihugu cya Uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bakiriye icegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'Abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandanye. Kafando yemeje ko inama y'akarere yashinze igikorwa cyo guhuza Abarundi, abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda hamwe na Kenya, kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ku bijyanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Iyemererwa ry'umugambwe utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa byarashimwe n'abatari bake, igihugu cy'u Bufaransa kikabona ko amatora ahurikiyemo bose ari yo nzira irashe ya demokarasi, ariko ikanegura ko ibijyanye n'agateka ka muntu bitifashe neza, awuserukiye u Bufaransa akagaruka ku ngingo ya leta y'ukugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biraba iby'agateka ka muntu mu Burundi. Igihugu cy'Ubwongereza cyo cyemeza ko hari bitifashe neza mu bijyanye n'agateka ka muntu. Ibyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira. Ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho iby'umutekano muke byatandukiriye akarere u Burundi burimo. Aho userukira ico gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'Abarundi ivugwa mu turere tw'ubumanuko bwa Kivu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe u Burundi pana n'igihugu cy'u Rwanda, bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha. Uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'u Burundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu, mbere n'u Burundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri iyo nama. eka n'uwaserukiye igihugu c'Ubushinwa abona ko Burundi butekanye akavuga utwigoro dukogwa tugusubiza hamwe abarundi agasaba ahubwo ko amakungu yofasha Burundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko makungu yo kubahereza ubwigenge bw'igihugu c'Uburundi uwaserukiye igihugu c'Uburundi yabwiye abari aho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa 2017 hatanguje ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi aha yagaruse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma yisunga amategeko kugira amatora ya 2020 aza kogwe mu mutekano kandi atabakumiriye Albert Shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azobahejeje ibiringo byiwe mu mwaka wa 2020 n'uwundi mushasha azobatowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'1962 uyaserukira Burundi agasaba ahubwo ku bihugu byafatiye ibihano Burundi byotezura kuko ari akarenganyo mu guhonyanga amategeko yo gushyigikirana kw'ibihugu nayo kubijanye n'ibiganiro Burundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko bugahakana bashaka kwivanga canke gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotogwa n'abarundi Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare yo mu ntango ya Kaciru mu gisagara cha Kigali yasomye urubanza rw'ihinguriro gitabi rya Rwigara ivuga ku icamunara c'amatungo yaryo ikurikije amategeko umuryango wa Rwigara uvuga ko sentare yahengamye umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiri ubusa yaduteguriye iyi nkuru
Bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira asoma icyemezo mu baregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko ahubwo hagaragaye ko nyakwigendera Sinapol Rwigara Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda aravuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere ko cyamunara ibaho avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yashyiriye Anne Rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya Mageragere kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo abunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira Anne Rwigara itangazo azo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize mu cyemezo cy'umucamanza nta hamwe yavuzemo Anne Rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko ahubwo yavugaga Diane Rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza yavuze ko kumashyira hamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita nyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya cyamunara kanga kuri sinya umucamanza yabwiye bari mu cyumba cy'urukiko ko asanga cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe yanzuye ko cyamunara itagomba guteshwa agaciro kundi ishyizingana na miliyoni 10 z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo umucamanza yavuze ko ntazikwiye yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari yikwiye kugira ikigenera birega kuko ngo yabashoye mu manza umucamanza abura gato ngo arangize gutangaza icyemezo hahise hazamuka amajwi nk'iyamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa Rwigara abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bagiraga bati Yesu we yewe 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 umucamanza yategetse ko uruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana bumwe 1500 by'amafaranga yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta maze ahita ahaguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta Madame Mukange Manadrine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uruganda rw'itabi rwatejwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya 90% by'imigabane hanze y'icyumba cy'urukiko ariyumiwe
ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara n'uguseka
gute
kuko igihugu cyitwa ko gifite demokarasi ngo kirashaka iterambere ry'abaturage nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo baba tesho mutwe babarindagize mu manza zitagira iyo ziva niyo zijya ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu batimitwe ariko ntayo tuzata mu izina rya Yesu eritariri ryarakeye gusa biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano ibiriho n'agahoma muntu
Madame Adeline Rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera
nabo sibo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akabazi neza ibyo yize niba koko barize kigaye nibaza niba baranize nibaza abategeka je wabari sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose niba twari dufite ubutegetsi bushyira bw'ukuri bushyira mu gaciro ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi niba baranyize ntacyo bizi kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba nta mategeko akora muri iki gihugu ibyo birazwi nta muntu utabizi ariko mu ijuru hari imana
umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose
ntabwo tuzacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko ibona abantu babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri 2015 twicaye duhanganye n'imanza zitaribo ubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage ibintu byacu byose barabihagaritse hariya barasahura baradufunga baratubuka baradusenyera baricha ntabwo tuzacika intege rero kuko ibyo twirukaho twe nta mahugu arimo n'ibyacu twarabikoreye ntituringurukira turi bakavukire bityo gihugu
Iki cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 hagurishwe izina ry'uruganda bakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni 75 z'amafaranga Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuzaho kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura saga miliyari 3 ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa Akhabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Juvenal Ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ku nteguro y'itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu Burundi n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa aho bakabagiriza kuragira ibyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa umushinga amateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga amateka badomo rutoki ku byo bita gatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa byaba bito bito canke ibinini binini
mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tekego rija mu ngi none abanyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba ikindi twabonye nuko hari ukwihika mu kiyiza iyo izo nka iyo izo mpene batisanze ku mitumba harimo abaca bikika mu kiyiza bagatangisha amafaranga benitso arinze urugero bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mu gahitaraja mu ngiro bakagitwaza atari ibyo bafise bakabesha ngo ni obere iri kiratitoza ivyo ndabivuga ko ndabifite ibintu bororero mugabo henshi usanga no kwikika mu kiza kuko usanga ari ziyandongozi zo ku mitumba
wundi yemeza akagatotezo ku borozi b'inka ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama shinga amateka atangazwa n'ingene harabajije intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka 3 kugira rije mu ngiro warongoye inama shinga amateka afite icyo asaba umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije
nakwa umushikiranganje twebwe nk'abaserikare b'igihugu nta na rimwe tuzicara hano zosasa ngaha mu ngoro tuje gutura itegeko rikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira mpene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise mu nama nshinga amateka barabitoye twasabe rero gukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahotegwa ataritegura ntitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizosharija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuhamahoro
umushikiranganje Deo Gide Rurema nabo nyene ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneke umuturamo
ibi bijanye narya tegeko cyo kororera mu mpongore n'ukuri no demesha abashinga amateka yuko atanzo irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe urimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwa ikorero muvuze y'aba kanga bitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twarabyarimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa
ivyo guhi bihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashinga mateka bashikirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe ico naco nico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashinga amateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko umushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika i Washington DC Muntu umbere w'ukugwanya ubugizi bwa nabi muri Kenya no gutuma ababa muri cyo gihugu bitabgaho neza leta y'igihugu cha Kenya yatanguje umugambi wo gushiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukana bumenye ariko amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu ariyamiriza uwo mugambi avuga ko abanyagihugu batarategurwa bihagije kandi batanagishijwe inama umenyesha makuru wacu eroje wirika neza ni Nairobi mu gihugu cha Kenya adufite ibindi kuri iyi nkuru
Uwo mugambi uzotwara amamiliyaridi agera kuri 6 y'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Leta imenyesha ko yashyizeho uwo mugambi cyane cyane mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi harimo ibikorwa by'iterabwoba. Ni nyuma yaho ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze igitero cy'abihebye ku nyubako ya Dusiti Nairobi cyahitanye abantu 21 abandi batari bake barakomereka. Umwe mu migambi Perezida Uhuru Kenyatta yashyize ahabona umunsi umwe nyuma y'icyo gitero no gushyiraho umugambi wo kumenya umwidondoro ku rubuga ngurukana bumenyi w'abanyakenya bose n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa. Uwo mwidondoro uzoshoboka biciye ku nimero imwe umuntu wese azoba yahawe mu kwiyandikisha. Perezida Kenyatta:
My administration will complete a central master population database.
Abamfasha gutunganya intwaro bazoshira ikigega cy'umwidondoro w'abatura gihugu bose utagira amahinyu na gato kukuri kose kwica umuntu ari. Ikigega kizoba kirimo amakuru yerekeye abanyakenya bose hamwe n'abanyamahanga ba muri Republika yacu. Ikigo NIMS cy'igihugu kijejwe gutanga karanga muntu kizoshiraho nimero imwe rudende y'umwidondoro izobizwe kwizi na ya huduma namba.
As the huduma number.
Iyo nimero y'umwidondoro umwe rudende itangwa iriko imyidondoro ya karanga muntu, igitabo cy'inzira passport, uruhusha rwo kugendesha imodokari permis de conduire mu gifaransa, inzandiko zo kurihira kamakori, urupapuro rw'amavuko hamwe n'ibindi. Wanyama Musiyambo ni umukuru w'igisata kirabi bikorwa by'igihugu.
Objective ya huduma namba iyi,
intumbero y'iyi huduma namba ni imwe gusa, gutuma service za leta ku banyagihugu bayo ziba nziza kurusha. Karanja Kibicho icegera cy'umushikanganje w'umutekano nabavuga ku iyi nimero ije kuruhura imitwara abanyakenya bahora bigendeza ku impapuro z'umurengera.
Ukikuwa register pale kwa maisha yako yote hakuna mtu ataenda kukuuliza tena.
Umaze kwandikwa harya ubuzima bwawe bwose nta muntu azosubira kandi kukubaza amakanda yawe ifoto yawe kuko leta izoba yaronsa makuru y'umwidondoro wawe wose ku nimero imwe. Umuntu ashobora kwiyandikishiriza mu kibanza cyacyo cyose hari ibikoresho bigezweho mugabo utegerezwa gutanga umwidondoro wawe wose atacusize. Uba muri Kenya atari umunyakenya na watubwire n'impunzi canke na hafi z'akazi kugira tumenye imice y'abantu iyi Kenya yacu ifite. Muri iyi ndwi umugambi watanguriwe mu ntara 15 kuri 47 zigize Kenya. Ariko ishyirahamwe rihanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Kenya Human Rights ryajanye ibirego mu butungane rinenga umugambi kuba uri gukorwa abanyagihugu batagishijwe inama. Eroje Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda birabandanya. Mu Burundi abantu baharugwa hafi y'amajanane nibo bazwi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bagwaye imibembe. Muganga Pancras ntibarufata akora mu mugambi jejwe kugwanya iyo ndwara muri ubwo bushikiranganje avuga ko kuyigwanya ari kwivuza hakirikare kubo yafashe yaganiye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura.
Muganga Pancras ntibarufata ajeje gukurikirana indwara y'imibembe mu mugambi wo kuyigwanya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atangura sigura inkomoko yayo.
Iyo ngwara itegwa n'umugera, umugera witwa Mycobacterium repre, n'umugera uca mu bihimba by'ihumekero, turahumeka. Ni ukuvuga rero ibintu bica mu mpwemu, nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe. Abo umwana, abo umukuza, abo umugore, abo umutunzi, abo umukene, abantu bose barashobora kwandura indwara y'imibembe. Ubu tunavuga ko imigera turayigendana, mugabo uwo mugera washobora no kumara imyaka ibiri gushika mirongo ibiri atakimenyetso uragira. Mugabo bivanye na abasada b'umubiri bakomeye.
Uwo iyo ndwara yafashe biragoye ko abimenya kuko atabubabare yumva. Ariko muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru nubwo bitoroshe kubona.
N'amabara aza ku mubiri, ayo mabara ntajyana kenshi. Icyo gituma umuntu agwaye umubembe baza kwivuza batevye, kubera umubembe nta musonga ntubabara, ni ibara riza kandi rishobora kuza ahantu hose ku mubiri naho utashobora kubona. Abantu bashobora kukubara ati hagiye urafise ibara utari rubizi. Hanyuma ayo mabara araza, hanyuma akagira ibinyanya ari ku maboko, ari ku maguru. Mbwa ikimenyetso gikomeye n'ayo mabara.
Indwara y'imibembe irandukira mu mpwemu, uyigwaye atangura kwanduza mu gihe amabara amaze gushika 5 ku mubiri. Ari nacyo gituma muganga avuga ko ukugwanya iyo ndwara bisaba ko umuntu yivuza hakiri kare.
No kuvura abagwaye twodorondera kuko nababariye bamaze kurenza amabara 5 batangiye kwanduza. Twogerageza tukarondera abantu bose bagitangura kugira amabara baze kwivuza hakiri kare, kubera amavuriro yose mu Burundi arashobora kuvura iyo ndwara. Abo twaronse ku mwaka uheze barakize neza, abo ni baca badufasha, baca kwereka abandi ati twaragwaye iyo ndwara none twarakize, ibimenyetso vyarazimanganye, bameze neza. Urumva dukeneye abantu badufasha guhimiriza kugira uwo muntu wese yabafise iryo bara aze kwa muganga hakiri kare. Nico gituma tuvuga tuti arabamenyesha amakuru abantu serukira abandi, harimo mashengero, harimo ntwaro, ahantu hose arabaremesha kiyago, bose badufashe. Umuntu wese wasobona kwibara acaca kwa muganga, birabe ko ari indwara yo kurukoba canke indwara y'umubembe, kugira tuje kumuvura hakiri kare.
Majambo make nta muntu yashobora gukora kugira ntayandure.
Nta kintu na kimwe ushobora gukora kuko nta rucanjo turaronka uye tuvura abagwayi. Ikintu gikomeye ni ukuza kwivuza hakiri kare umuntu ageze ibara ku mubiri.
Muganga Pancras anavuga ko indwara y'imibembe kiri nyinshi mu gihugu cy'u Burundi kubera ko igwiriye mu bihugu bihana urubibe.
Nk'uko mwakweze bari nka 400, nk'ubu twagiye ku 385. Twovuga ko nk'uno mwaka tutabarondeye cyane, abagwayi bariho, ntitwovuga ko cagabanutse, bariho. Nico gituma dushaka turonde abantu benshi badufashe bari mu mihana, bave mu mihana baze kwivuza, dushobore kubapima hakiri kare. Nitwovuga ko umubembe urahera mu Burundi baracariho, kubera ibihugu duhana imbibe na Tanzania na Republika ya Kongo bafise biharuro birini cyane by'abantu bagwaye, ni benshi cyane.
Muganga Pancras Ntibarufata avuga ko abantu benshi bagwaye imibembe bakira bava mu ntara zihana urubibe n'ivyo bihugu nka Rutana, Makamba, Rumonge, Bubanza na Cibitoke. Aha tukamenyesha ko umunsi wahariwe kugwanya indwara uzohimbazwa kuri uyu wa gatanu muri komine Giharo y'intara ya Rutana. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kunguru yerekeye inkino ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya gatanu cya Afrika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ariko ararikwirikirana.
Hari imikino yamaze kuba twahera nko ku mukino wo mu itsinda rya mbere, aho ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze KVC yo muri Uganda. Reg niyo mu Rwanda, Reg yatsinze KVC yo muri Uganda amaseta 3 ku busa. Hanyuma tujye mu itsinda rya kabiri, ikipe ya Mostage yo muri Uganda yatsinze Amikare yo mu Ngagara i Burundi. Ni ukuvuga ngo umukino warangiye ari amaseta 3-2. Amikare yo mu Ngagara rero ikaba twavuga ko yanasezerewe, cyane cyane ko n'umukino wakurikiyeho yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3-3. Aho hari mu itsinda rya kabiri. Mu itsinda rya gatatu, ikipe ya kaminuza ya UTB, ni ukuvuga kaminuza y'ubukerarugendo hano i Kigali, yatsinze ikipe yo muri Ethiopia yitwa Olaita amaseta 3-1. Bivuze ngo Olaita kuko yanatsinzwe na Kirehe Volleyball Club amaseta 3-0, Olaita nayo kimwe na Mikari nayo imaze kubabwira mu itsinda rya kabiri nayo yasezerewe. Hanyuma mu itsinda rya kane, ikipe yitwa Sports S yatsinze APE Volleyball Club amaseta 3-2, bakiranwe na Seoul. Ni ukuvuga ngo Sports S yo muri Uganda yatsinze APE. Ni ukuvuga ngo niko iyo mikino igeze kuri itandatu yabaye kuri uyu wa gatatu, nuko yarangiye ikaba rero irangiye hari amakipe abiri asezerewe ariyo Amicale y'Ingagara i Burundi ndetse na Olaita yo muri Ethiopia. Ejo rero kwa kane uyu munsi kwa kane amakipe akaba agomba gukomeza hakinwa amajonjoro.
Utubwiye mu kanya yuko hari amatsinda ane yego wavuze amakipe yakinnye ariko rero ntabwo tuzi natarakina ni ukuvuga mbese amatsinda ntabwo tuzi neza uko ateye ate
duhereye mu itsinda rya mbere harimo ikipe ya Red Volleyball Club ni ikipe ya sosiyete ishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda. Hakabamo Kampala Amateur Volleyball Club izwi nka KVC yo muri Uganda ndetse n'ikipe muri Tanzania yitwa Jeshi Stars. Ubwo rero iryo ni rya itsinda rya mbere. Irya kabiri ririmo Gisagara Volleyball Club yo mu Rwanda, harimo ni Monsters yo muri Uganda, hakaba n'ikipe Amicale y'Ingagara mu Burundi. Rero ikaba yamaze no gusezererwa cyane cyane ko yatsinzwe match ebyiri zayo yakinnye umunsi. Ubwo tugiye mu itsinda rya gatatu harimo Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB, hakaba Kirehe Volleyball Club ndetse n'ikipe muri Ethiopia yitwa Olaita. Olaita rero nayo yamaze gusezererwa ko yatsinzwe imikino yayo uko ari ibiri. Itsinda rya kane ririmo APR Volleyball Club yo mu Rwanda, hakabamo Sports SC yo muri Uganda ndetse n'ikipe yitwa Wada Warabu yo muri Ethiopia. Ahangaha muri itsinda rya kane habaye umukino umwe, aho Sports SC yo muri Uganda yatsinze APR Volleyball Club yo mu Rwanda amaseta 3-2. Uyu munsi kwa kane nibwo hakomeza aya majonjora akararangiye. Kwa gatanu munsi w'ejo kwa gatanu hazaba hateganyijwe imikino kimwe cya kane kirangiza, kuko amakipe ni 12 ariko buri tsinda rizagenda rizamura amakipe abiri abiri azakina kimwe cya kane kirangiza. Icyo kimwe cya kane kirangiza giteganyijwe kwa gatanu, hanyuma ndetse ku mugoroba wo kwa gatanu hakaba na kimwe cya kabiri kirangiza imikino ya final cyangwa se imikino isoza igikombe ikazaba kwa gatandatu guhera saa 10:30 z'umugoroba. Ariko mbere yaho hakazaba habaye n'umukino wo guhatana umwanya wa gatatu.
Hanyuma rero ikipe izatsinda izahabwa igikombe.
Izahabwa igikombe ndetse n'amashimwe agiye atandukanye, cyane cyane ko ikipe izatwara igikombe izegukana amadolari ya Amerika 1,200,000. Ubwo ni ya kabiri izagenda ihabwa ibihembo bikurikije uko byateganyijwe, ariko igihembo nyamukuru ni igikombe ndetse n'amafaranga y'Amanyamerika 1,200,000 amadolari y'Amanyamerika.
Jean Claude Munyandinda, tuvuganye muri iri joro ryo kuwa gatatu rishyirwa kane umukino wa nyuma ukirangira, none uko imikino wayikurikiye kuri uyu wa gatatu rubanda bayitabira gute?
Wabonaga ko abantu ari benshi cyane, gusa ubwo bwinshi bwabo twabufata mu bice wenda bigiye bitandukanye, cyane cyane ko uko amabwiriza ameze ajyanye n'imyinjirize ndetse n'imyishyurize avuga ko aya majonjora ni ukuvuga ino mikino iteganyijwe kubera mu matsinda ho kwinjira ni ubuntu. Gusa guhera kwa gatanu ubwo baza bakina kimwe cya kane ndetse na kimwe cya kabiri kirangiza, aho ho abagomba kwitabira imikino bagomba kuzaba bishyura, ni ukuvuga ngo mu bice byo hejuru cyane cyane nyine hejuru muri stade bazajya bishyura amafaranga igihumbi y'amanyarwanda, hanyuma abashaka kwicara muri ya myanya yo hasi bishyure 2,000. Aha rero umuntu wenda azatangira kumenya neza ishusho y'abitabiriye ubwo bazaba batangiye kwishyura, kuko burya Toma iyo bavuze ngo kwinjira ni ubusa cyangwa se ni ubuntu, usanga n'utari ufite iyo gahunda agira atya akabwirwa na mugenzi we ko hari umukino kuri stade ntoya y'Amahoro, kwinjira ko ari ubuntu bakaza nyine nta kwitangira. Ariko rero ubwo guhera kwa gatanu niho tuzamenya ese koko ni ugukundwa kwa volleyball cyangwa se ni uko nyine ibintu bitishyujwe abantu babyitabira byinshi.
Jean Claude Munyandinda, rero twibutsa abatwumva yuko iri ngiri ari irushanwa ry'igice cya kane cy'Afurika muri volleyball ku makipe y'amaclub, ntabwo ari amakipe y'ibihugu.
Ni irushanwa rya zone 5 cyangwa se agace ka gatanu cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino, ni ku maclub cyane cyane ko ibirebana n'amakipe y'ibihugu amarushanwa yo muri uru rwego kubirebana n'amakipe y'ibihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ubu ni muri uru maclub bahereye ku makipe yabaye ya mbere aho aturuka, ariko bitabujije ko n'andi makipe yashatse kwiyandikisha cyangwa se yumva afite inyota yo kuba yahangana muri iki cyiciro nayo yemererwa. Ubwo ni ukuvuga ngo n'amaclub mu turere hakiyongeraho harayatwaye ibikombe cyangwa se shampiyona mu mwuto turere twayo, ariko hakiyongeraho n'andi abishakiye anabisabye.
Jean Claude Munyandinda, urakoze cyane.
Murakoze cyane Toma.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano iyo bigarukiye, mwakoze kudutega amatwi. tubatumiye kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.